It's a Rastaman party, party. Yeah. Oh na 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 na
Na gens and the cobi for nyamogongo, yata chimanyo for nyamogongo simu sango. Yeah, chipo yingi de mogongo, henendongo simu sanyo. Yeah, na yuka tingo busa bizi viola ba. Kogolo kumu no tandike, kogolo kumu nga musala ba. Kogolo kumu, kati yemele la koko. Bounce your body, 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 watch you, so choose a somebody. Please don't tell you, my be daddy. I'm gonna be your somebody. Girl, to cook an hour, and to pull on your body, go back over double. Can't see that give and know to defeat the world.
Chico
machaban,
coco
coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco coco co